turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara Hanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Tubanze tunyarukire gatonya mu gihugu cha Tanzania aho mugunya butatu gizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi n'ishamwe mpuzamakungu gita impunzi RCR warayumvikanye ku impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukana kuva ku itariki ya ndwi za kuno kwezi kwa 9 inyuma y'inama yabo mushikiranganje intwaro yo hagati muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta yamenyesheje kwizo mpunzi zitavye akamuzatewe n'umukuru w'igihugu cabo Pierre Claver Niyonkuru ni jisho gijo gya Amerika mu gihugu ca Tanzania
Inama yari imaze iminsi ibiri ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yarangiye kuri uyu wa kane ku mugoroba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwe n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu mu iguru ncemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kondwiza kuvitariki ndwi zo kukwezi kw'icenda mu iguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
mpaka atigihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuye yo ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intore yagati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki ndwi zo ku kwezi kw'icenda aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi
uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma kw'igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nkuko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa abahonze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu la hasha
abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha nguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganiye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubone ingene twebwe nka leta twakoresha ingufu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitavye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
Ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu yitavye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko namatungo yabacunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano Leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hamwe no muri Congo Amakuru dukura mikambi mpunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwako. Izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura, intara ya Bujumbura Rural, intara ya Makamba, hamwe n'intara ya Ruyigi. Aho ni naho havuye igice kinini cy'impunzi zahungiye muri Tanzania. Naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe, bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba. Unumwe muri bo
jewe fisha gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi umutekano muke hamwe n'intwaro mbi jere ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu nta nakunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Iyo kambi ya Nduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka. Hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 126,000. Igihugu cya Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,777 zikaba ziri mu makambi atatu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Inkuru yawe bakunze b'Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara bashobora gusubira kwiyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com baja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Zimwe mu nkuru mwadusabye ko tubasubiriramwo, ubukene bw'ivuriro rya leta muri zone rya Rusera yo muri commune Muramvya intara ya Muramvya nyene butuma abanyagihugu baho bacumukura mu kwivuza. Ni mu giyo zone irimwo ivuriro rimwe Rudende, iyo naryo abanyagihugu bakavuga ko ribarihisha amafaranga menshi bageranije na mikoro bafise. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu c'u Burundi adufitiye ibyinshi ku ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri komine Muramvya bavuga ko batorohegwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye. Aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Muramvya. Ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye ni rya bihebeye Imana. Iryo naryo ntiryakira ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi hamwe n'abantu aho nikora. Vyongeye ribasaba kwigurira imiti ivy'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta. Uyu numwe mubaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Utajyanye amahera 10,000 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane. Hari naho mbere ubarenga nkuko bavuga ko babishyizeko.
None we ntavyo shoboye kuronka ibyo 10,000 gamu?
Ndabikora uko nsanza. Honyene jewe mbere uka gukora akazi haheze imyaka 30 bankuyeyo ntagera no gupasura. None ubu naho ngwara bashe mu gushika nga mzimba hafi ndavura nshitseho nawe ntibamvura ntazanya amahera imbere.
Uyo bishitse ukagwara udafise amafaranga yo kwivuza uco bigenza gute?
Ni kurindira nkapfa cyanke nkazokira.
Ntibabakopesha?
Bwashe ntuyararana bakugopesheje nawe bakuzigira mu bitaro ntuzova kumwe kwa peresereja n'ikiziga bacugarana.
Ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise ivuriro nubwo barigereranya n'isoko. Basaba leta ko yobarosa iriborohereza.
Ngiye ntafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira ukavuga ati ya utagira amahera. Ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera genda rero uzogaruka niwayazana urabona ugiye mu isoko utagira amahera urabona usuma. Bahagereranye no mu isoko kubera n'ivuriro rya private ari rya leta.
Twebwe ikintu leta yadufasha twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha hanyuma uwo mugwayi agwaye bakamwakira bakamuvura hanyuma agataha akajya kurondera iyo noti ayironse akagenda akayiriha. Mugabo urabona ingwana ntisezerana mu gihe atararonka naho ntibace bavuga ngo kutarariha genda.
Umubikira Habona Imana Konsiliya arongoye ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura.
Ibintu natwebwe turabona ko bizimba mugabo ntibituvako bivana n'ingene ibintu bigugwa muri kino gihe. Turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kubitora.
Kubijanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone indongozi za komine Muramvya zivuga ko biri mu mugambi. Musitanteri w'iyo komine Diodonesa Bimana avuga ko mu kurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu.
Twaregereye urongoye igisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Murambya, aho yatumishije ko iryo vuriro n'ayandi mavuriro y'abigenga ari mu ntara ya Murambya bariko bakora ibishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose, na cyane cyane kuri bamwe bivuza kubuntu abana batarashikana imyaka itanu, ababyeyi bibungenze ni ukoresha amakarata ya ntahonikora mu bita amakamu. Icyo kintu rero urongoye intara y'ubuvuzi yatumyeshe yuko bamaze kuronkera uruhushya, atubwire ko ari hamwe byamaze gutangwa mu ivuriro ry'umubukeye, akatwemera nuko no mu Rusera naho nyene icyo kintu gishobora gutangura, maze bakarakoresha iryo vuriro hasanzwe mu kurindira yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na Leta.
Muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye Imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo Leta mu kuvura abanyagihugu, ariko rero n'ubunyene urongoye ivuriro rito iryo mu Rusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye, ari naco gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri. Umubikira habona Imana Konsiliya asaba Leta kuba baronsa mu kubashigikira.
Leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye, kuko nibyo kunda yuko turondera abo bandi, kuko abanyagihugu n'ubundi boca baguma bidoga ko twabazimbye cyane.
Ivuriro rito iryo mu Rusera rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 9,284. Ivyo biruko mu giryo vuriro ariryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamwo abantu hafi 20,000. Mu ntara ya Murambya iri hagati mu gihugu, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cyo Burundi, amakenga ni yose ku banyeshure bo kuri lise communale Gisagara, yo lise ikabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo. Impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamijyango n'amadirica bifise, mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura byarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga abayaze n'Ijwi rya Amerika. Babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere ku kwigira mu birasi bitugarwa aramananiza. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Amashuri agera kuri 8 yo muri komine Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha, imiryango hamwe n'intebe zo kwicarako. Ikindi nuko hari n'ayatarashigwamo ibibaho hasi naho akaba ari ivu gusa. Naho biri uku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze. Yamara muri iki gihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere. Aha ni mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari ibikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa. Perine Ndayishimiye ni umunyeshuri kuri lise communale Gisagara avuga ingorane bagira.
Twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo, ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye canke naho, ugasanga kubera amashuri abayuguruye nk'abana baje konora mu ishure.
Aba banyeshuri bayaze Ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye. Chize Nestor aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro, nawe abandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho.
Mvrigoye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutatura hindura ibibanza mu gihe cyashobora kwigisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga ntwika neza. Uri kuriga turara ibintu n'ibindi mu ngo uri hanze ntushobora kwiga neza. Ubugiye dukunda gusamariramo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira, ugaca uraba ati icyo kintu kirenganye ni iki, ibintu n'ibindi kubona biguma birengana kubera abona twicaye turi benshi mu ishure. Uri kurandika ntushobora kwandika neza, ukufata amanote ntushobora kuyafata neza, turasitana ko amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi kushaka gucaye nk'akabushitse harya ngo uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu wo kwandika.
Si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe, n'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira. Prote Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu, kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma n'ubumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye.
Amashure tufise mugacimiriko mugate imbeho yo mukwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si shure rikwije byankene nico gituma urumva abana niyo tubarunka ku shure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara none umva mu gishingo yari kwiga acabona hanze igiciyeho kubera hatugaye umva kumbure nkabajejwe kwigisha bacayibona ko hayi kindi yasamariye ataravye kurubaho
abanyeshure co kimwe n'abavyeyi babo barafise ico basaba abajejwe igisata c'indero muri komine
tusaba agira neza yuko tugarukira kwa mashure nyene akamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza eregano ni nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale y'inkibi classe mobile ivyo usanga nyene mengo ni ngorane
twosaba yuko moturosa ivyo bikoresho bimwe bimwe bya bikeneye ku ishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nkatwegwe twiga muri post of namanda bashobora mu ishure ugasanga tufite ibitabo bibiri bitatu na turi abanyeshuri bose wa sante urumva ariko ivyo bitabiko bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitabo dufise ugasanga ntitukurikirana neza mu ishure
Mu buyobozi bw'indero muri komine Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako. Alexi nta ukuri ryayo umuyobozi w'indero muri no komine ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mu tunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko komine igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere.
Ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana cyangwa bashyira mu mashuri akaba ariga amaze kuba ashamuye baho n'intebe hanyuma kaza barashira ko ukiye kubera ko ibikorwa by'abenegihugu usanga baza barabikora ukiye mugabo umwana akaguma muhira abari kariga kugira tworeza abana ntibafata urugendo rwa kure mu mugambi wa komine wa amafaranga 500 rutanga foniki tanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'utuzasuguma tuzokuba ku mashuri amwamwe ayandi adushaba barandira mugabo barakora ko asinda bakora hanyuma basubira abagiye intwaro n'abenegihugu bandanya babitegura barakora mu kurindira ko nawe washikirwa n'uwo mugambi
amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no komine amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihadze anina akaba ari ishure ryo mungwa mu rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzotangura itariki cumi n'imwe ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo Kaiseri Lian ina mahoro iri ya Amerika.
Harakoze Raisa Liliana ina mahoro. Icuka siciza hagati y'abanyagihugu muri komune Bukemba intare ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu vyiterambere hamwe n'abatazironse. Abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzo ziduha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija halayi virantu iradukunda ntibadutegura ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe n'ifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga. Abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko vyitwa ko banyazwe izuba riva. Calixte Nkunzimana ni umwe muri abo banyagihugu ababazwa n'uko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano.
Kare urabona mu gutanga inka barazitanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyangwa bane zimaze kuvyara bagaca bari abandi basigaye batarose bahereza uwundi umwundi umwe. Tukaguma zigwiriko nyene cyaragiye biracika kuko urumva naje ntarose urumva nsinduruka kuba ba nk'ubu mu barofise mu bisanzwe no kubera ndoronka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nkokorera ubu adutera ubukene nyene kuko icyo umuntu abandi barose nawe nturonka urumva ko nari ngorane shobora ko ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi natwe twari gukeneye kugira tuzironke byari byiza naje nari nkeneye ko nuronka naje nkaronka ntajya mase naje ndayibona mu rugo nkabona nkaryohera.
Mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko. Merkiade Nzinahora n'umwe muri bo
harabuze ubwatsi ama mbona itangwe kugwara iragwara cyane mbona ko yo hava inamfira ko ndahitandatse no gukenura inkenye gihe bo yindihisha norangende ndabigenza ntabingende ndabigenza hanyuma cyo bovuga ndahora ngene tuyi ndayira nta kuntu ko vyabimeze niko no vyumva ntakundi abo tutigeze twokorera nabo ahubwo ico no vuga nibasubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bahanura cambe nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanze nibwo nabonye ari kibazo
kugivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafati ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati yabo banyagihugu nkuko makuru dukura muri bo avyemeza Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe
oya nitworohe kandi tutarose natwe tugera ino saha imyaka ibiri raheze atanu mararonka na kimwe acha habi njyana nyene izo njyana ikintu zihabantu ndetse zoguma twidoka nyene gusaba biserukiye bonge nko gukoranye nama two kivuga tukagiserura tukavuga ati ariko nitwarose hariho nuwavuze ati ubu tubabonye niko zaturapompa ngubuki intuzenye kirorina akachapompa mu bwatsi bwiwe hagiye kwahira kicagipfa ningorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye ntangorane ziba zihari ubu rero ugiye kwahira hari gihe ubishikano haye zazindi zikachazipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri babandi
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare Charles Bizimana umunyamabanga wa komine Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa
ibitungo byatanzwe ku banyagihugu inka za kijambere bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako arayigurishije kayigurisha mu kinyegero iyo nka yigiye akagirire ikagurishwa ntibimenyekane hageze umwerazika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba uko niko ntayiriha mu wundi buryo kugira ngo wa wundi yaziga kokorerwa ntasubire inyuma mu iterambere turaga ico dukoze kugira ngo ntibitere ingorane iba yari inka rusangi rero umva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikorako nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko iba ari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora kucikorako abo bene igihugu tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ntigahonyangwe bo ari ubusuma bukabije naco gituma dusaba yuko umwe n'igihugu yoshikirwa n'izo ngorane ko igitungwa ciwe cariwe canke canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane
ikindi abajejwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwa nkako ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azukugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu bakabona ku iyo ngingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye imfashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
akaba ino ngaha duceye dusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze tubashimire byimva mutima Diane Nahadzwe na Innocent Kimenyi mari kumwe tubifurije kururanirwa mu banyu
Turabashimiye bagenzi bacu batugejeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe. Neuje niya mukankuzi ngize nti naho ubutaha. Mu masagonda make isa 12 ndabasigira mugenzi wanje mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.